mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi hano ku radio ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo nanje ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha.
Tubibutse kandi ko muri ko mutwumviriza kuri Facebook Live, adresse yacu ni VOA radio yacu. Hama murashaka kandi no kuja kuri site ya internet naho nyine mu karonka makuru, adresse ni wezi3@radioyacu VOA. Ikaze mwese.
Munore ya demokrasi umwe mu wetarashikize cyimbiro cyiwe nshobora gutora umuntu ku ngufu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoze, none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigeze gute?
Uyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, avuga kubijanye nuko biteguriye amatora yo mu mwaka w'2020. Iyo ni imwe mu makuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini. Hayandi makuru hirya no hino ku isi nanyine twayabateguriye. Tubahaye kandi n'ikaze no mu makuru tubafitiye yerekeye igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kiri ko kibera mu gihugu cy'u Burusiya. Ayo makuru yose twayabateguriye, tubahaye ikaze mwese.
Inshamake rero iya makuru y'ijya no hino tuzaza kubashikiriza mu kanya. Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'umwaka w'2018 cyatanguye mu kanya no munsi kwa kane mu gihugu cy'u Burusiya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabeshuje uno munsi kwa kane byatangajwe n'itangaza bakuru rya Korea ya Ruguru ko President Donald Trump yemeye mu nama yagiranye muri iyi ndwi n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un kwa azogenda arakuraho buhoro buhoro ibihano Amerika yafatiye Korea ya Ruguru. Abantu babiri bishwe basogoswe imbugito no munsi kwa kane mu musigiti mu gisagara cha Malmesbury mu bumanuko bushyira uburengero bw'igihugu cya Afrika yepfo. Aya makuru n'ayandi rero tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Mu karere amakuru tubafitiye dutangurire mu Burundi aho umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wemeza ko witeguriye kurondera uwundi azo userukira atari Perezida Pierre Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mwaka w'2020. Yamara imbere yuko tuza kuri izi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini, reka nk'uko nari nabimenyesheje mu ngingo nkuru z'amakuru yo hirya no hino tubafitiye tugaruke kuri amakuru yo hirya no hino ku isi. Igikombe cy'isi yose rero cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'2018 cyatanguye mu kanya uno munsi kwa kane mu gihugu cy'u Burusiya. Burusiya bwabaye icyo gikombe Urusiya nibwo buriko bucakira muri uyu mwaka. Urusiya rero bwahuye na Arabia Saudite, urukino rukaba rwarangiye n'insinzi y'Uburusiya ibitsindo 5-5 bwa Arabia Saudite. Urukino ruriko rubera kwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo ku mugwa mukuru Moscow. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarorere ibirori byo kugurura igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka mu gihugu ciwe, aho yashikirije ijambo ryo kugurura icyo gikombe n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA Gianni Infantino. Nawe nyine yashikirije ijambo ryo kugurura igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka. Uburusiya bwakoresheje imiliyari 13 y'amadolari kugira cyakire igikombe cy'isi yose. Inkino z'icyo gikombe zizobera mu bisagara 11. Urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka ruzoba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi. Ibihugu bya Brazil, Ubufaransa, Espagne na Argentine n'Ubudagi buheruka gutsinda igikombe cy'isi yose giheruka kubera mu gihugu cya Brazil mu mwaka w'2014 biri mu bihugu bibonwa ko ari byo bifite amahirwe menshi yo gutsinda igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka. Tubibutse ko imigwi iserukira igihugu 32 ariyo izohiganwa muri iki gikombe. Byitezwe ko abakunzi b'umupira w'amaguru bagera ku miliyoni bazoza mu Burusiya mu ndwi nkeya ziri imbere kurorera igikombe cy'isi yose. Yamara hari impungenge ku rwango n'ivangura bifatiye ku rukoba rw'umubiri kuvyereke umupira w'amaguru mu Burusiya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabeshuje uno munsi kwa kane ivyatangajwe n'itangaza bakuru rya Leta ya Korea ya Ruguru ko Perezida Donald Trump yemeye mu nama yagiranye muri iyi ndwi n'umutegetsi kizigenza wo muri Korea ya Ruguru Kim Jong-un ko azogenda arakuraho buhoro buhoro ibihano Amerika yafatiye Korea ya ruguru. Mike Pompeo yatangaje ko Trump yavuze ku buryo butomoye intambwe Korea ya ruguru izotegezwa kugira ivyo bihano bihave. Itororokanizo ry'amakuru rya leta ya Korea ya ruguru KCNA ryamenyesheje ko President Trump yemeye gukuraho ibihano Amerika yafatiye Korea ya ruguru mu gihe imigenderanire izogenda iba neza kurushiriza. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumva mukuru wa Korea y'Epfo murantunga Seoul ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire wa Korea y'Epfo n'umushikiranganje w'imigenderanire w'Ubuyapani Mike Pompeo yatangaje ko leta ya President Trump itazosubiramwo amakosa yakozwe n'abaprezida b'imbere yaho bahaye impera Korea ya ruguru ku mihango yayo kuvyerekeye gukuraho ibigwanisho ruhonyangana. Atangaza ko ivyo bitazoba kiretse Korea ya ruguru ikuyeho Burundi ibigwanisho ruhonyangana byayo byose. Mu nyuma yaho ariko umugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing umushikiranganje w'imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko Ubushinwa bwiyemeje kuvyerekeye kubahiriza ibihano ishyirahamwe ONU ryafatiye Korea ya ruguru gushika igikorwa cyo gukuraho ibigwanisho ruhonyangana by'ico gihugu giherahejwe. Abantu babiri murantunga abantu babiri biswe basogoswe imbugita uno munsi kuwa kane mu musegiti mu gisagara cha Malmesbury aho ni mu manuko bushi burengero bw'igihugu cha Afrika y'Epfo wagize ico gitero yarashwe n'igipolisi. Ivyo bibaye ukwezi kumwe inyuma y'igitero gisa n'ico cabereye mu wundi musegiti mu gihugu. Igipolisi citavye hakiri kare mu musegiti wo mu gisagara cha Malmesbury mu kilometero 16 umuntu avuye mu buraruko bwa karere ka Cap. Igipolisi cyatoye ibiziga by'abantu babiri bishwe basogoswe imbugita. Wagize ico gitero afise imyaka 30 yari afise imbugita yagerageje gutera abapolisi bariko bagerageza kumwumvisha kwishikiriza yihojeje akamo kabo baca baramurasa. Wikekwa mu gitero cyo ku musigiti uno musiki wa kane yakomerekeje abandi bantu babiri bajanywe mu bitaro ntabirengaho byatangajwe ku mpamvu z'uwagize ico gitero. Avuga ko afise ubwenegihugu bwo muri Somalia amari igipolisi nticashase kwemeza iyo nkuru bundo nyene. Igitegiri kinini c'abapolisi barungitswe habereye igitero cyo no musiko wa kane. Umutegetsi akomeye wo mu mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC yihutiye kuja buno nyene ahabereye ico gitero atwaye ubutumwa bwa President Cyril Ramaphosa.
Ande makuru avugwa hirya no hino kwisi naho intumwe ya ONU muri Syria imenyesha ko ibikorwa byo gutunganya imigwi umugwi ujejwe gutegura ibwirizwa shingiro rya Syria rishasha intambara irangiye byatanguye. Geneva mu Busuwisi umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Lisa Schlein yibutsa ko ahariho ikibazo gikomeye kubijanye n'ibwirizwa shingiro gico gihugu gisinzikajwe n'intambara ikiringo kirekire. ONU yifuza ko leta ya Syria imigambwe itavuga rumwe nayo hamwe n'abagize amashyirahamwe yigenga botegura ibwirizwa shingiro rishasha. Abatavuga rumwe na leta bamenye baremera iyo ngingo ya ONU yamara leta ya President Bashar al-Assad ntivyemera ikavuga ko izokwemera ihinyanyurwa ry'ibwirizwa risanzwe rihari byonyine. Intumwa ya ONU Stefan de Mistura avuga ko hari intambwe nziza imaze kwibonekeza ku ruhande rwa leta ya Syria aho bamaze kurungika urutonde rw'abantu 50 batowe kuba muri uwo mugwi uzotegura iryo bwirizwa shingiro rishasha. Abatavuga rumwe nabo na leta nabo nyene bariko barategura urutonde rw'abantu bazorungika kuba muri uwo mugwi. Andi naho umugwi w'abasirikare bashigikiye General Khalifa Haftar mu gisirikare cha Libya cigenga LNA biteguriye gufata igisagara kiri mu buseruko bw'igihugu batari bagitegeka inyuma y'indwi zitari nke zigizwe n'intambara ikomeye igizwe n'ibitero by'amabombe hamwe n'inyuma yaho ikiringo cy'imyaka yari heze ico gisagara kitari mu minwe yabo. Igisirikare cya Haftar kiriteguriye kwigarurira igisagara cya Derna kicaka urunani rw'abagwanyi b'abayisilamu kizwi ku izina rya Derma Protection Forces. Abo nabo bakaba bahoze bitwa inama ya Mujahidin Sharia al-Dinia. Mu kwezi guheze niho abasirikare ba General Haftar batangura ibitero bikomeye bise ibyo kubohora Derna kugira ngo babohore icyo gisagara. Abahinga bakurikirana na hafi bijanye na politiki muri Libya bavuga ko n'icyo gisagara kibohorwa intambara ntagatifu ya jihad izobirangiye muri icyo gihugu. Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na radio yacu @gmail.com aho na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu @gmail.com. Amakuru yo mu karere tubihere mu Burundi aho umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wemeza ko biteguriye kurondera ubundazo buserukira atari President Pierre Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabivuze mu kiganiro yahabamenyesha amakuru kuri uyu wa kane, akaba yamenyesheje ko uyo mukandida azotorwa mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ataramenyekana igihe rizobera. Ko ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro kubamenyesha makuru yashimye ko President Pierre Nkurunziza yashikirije ko atazosubira kwitoza. Uyarongoye CNDD-FDD yemeje ko uyo mugambwe witeguriye gutora uwundi mukandida azoserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Umugambwe CNDD-FDD usubiye kumenyesha ko ubumwe bwa buranze aribwo buzokwama buranga. Nico gituma umenyesheje abarundi n'amakungu kwa wagumyabanga bose batekanye kandi biteguriye neza gutora uzobaserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya mu 2020.
Abajije ko hamwe abagumyabanga ari bo banywanyi ba CNDD-FDD bosaba ko President Nkurunziza yosubira kuba umukandida w'uyu mugambwe mu matora ya 2020. Ndayishimiye yavuze ko atamukandida togwa ku nguvu n'arya President Nkurunziza yavuze ko togwa uwundi.
Icyambere ko kora bikubwiye mu ntara ya demokarasi umuntu wese arashikiriza icyumviro cyiwe. Ntushobora gutora umuntu ku nguvu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigeze gute. Rumva yuko mu ntara ya demokarasi umuntu wese atanga icyumviro cyiwe. Urashobora kuvuga uti ndakunda iki uwundi ati ndakunda iki mukacyumvikanako. Mugabo nk'umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka nzobafasha ibindi bikorwa byose mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi nko bakavuga ati tuzana amaraso mashasha. Ahubwo bagumye abangaba cabitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe. Ubu nico rero tugiye kwihatira twese abagumye abanga tuvuga tuti
nayo kubijanye n'igihe uyo mukandida azomenyekana. Urongoye CNDD-FDD avuga ko bizobera mu ikoraniro ry'uwo mugambwe naryo rikazobanza gutunganya.
Nkuko twese dusanzwe tubizi amatora azoba mu 2020. Haracyasigaye ibyo byose ikiringo kugira ngo ikoraniro kaminuza rikorane hanyuma barondere umukandida azoshobora kujya guhiganwa n'abandi mu 2020. Uno munsi rero ku kibazo ubajije uti ni ryari umugambwe CNDD-FDD azaringaniza ikirangaminsi ngo uvuge uti ikoraniro kaminuza rizoshika iki gihe, mboneyeho n'akaryo ko gusaba abarundi ntihagire abantu baza barazana isaku izi canke ziriye bajyanisha abacanke bariya kuko kurondera umukandida n'abagumye abanga nyene bamwironderera.
Umunyamabanga wa CNDD-FDD akaba ashikirije ibijanye n'umukandida w'uyo mugambwe mu matora ya 2020. Inyuma yaho President Nkurunziza ashikirije ko ataza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020 hari bugendana kuwandwi ukwezi kwa gatandatu 2018 aho President Nkurunziza yatera umukono ku ibwirizwa nshingiro rishasha. I Bujumbura, Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru. Kandi naho mu Burundi kuri uyu wa kabiri habaye ibisikanya z'abarongoye urwego rw'itangazamakuru CNC. Nestor Bankumukunzi akaba ariwe yatowe ngo asubirire Karenga Ramazani. Uyu yasubiriwe asaba ko ubwo rwego rwogerageza kubahiriza amategeko. Inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura.
Nestor Bank Mukunzi yatowe ku majwi ijana ku ijana n'abagize umuguru rwego rucungera itangazamakuru sense kuri uyu wa kane. Inyuma yaho agenywe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuwa gatanu w'indwi iheze gusubirira Karenga Ramazani yararurongoye. Uyagiye asabye ko ubwo rwego kogerageza gutosora utunenge turi mu gucinyiza abamenyesha makuru hatisunzwe amategeko.
Abakozi baringa na abakozi kandi bifuza nabo nyene yuko sense utera imbere tuva mu kajagari kuko cinyiza abanyajournaliste kuko kurikina nabantu bitafise amategeko twebwe uko tugiye gukora ibindi muzovyumva mu misiri mbe hanyuma nimwabona yuko tuma mu modokene nejo bundi ari mwebwe abajournaliste ari nyakuba ari muri sense twe tuzoza twiruka
hagataha. Karenga Ramazani yashikirije ibyo ugwego sense gwashitseko mu kiringo c'imyaka 2 na meza 3 arurongoye. Yanavuze ko hari ibyo atari bwashikeko nko gukosora udukosa tumwe dukogwa n'ibimenyesha makuru hamwe n'amaradiyo, ugutanga uburenganzira bwo gukora ku bimenyesha makuru bishasha hamwe no gutunganiriza amaradiyo yahagaritswe gusamiranira mu gihugu cy'u Burundi. Kuraya twovuga nk'ijwi rya Amerika hamwe ni radio y'Abongereza BBC. Aho uyu yahora arongoye ugwego sense yasabye uwumukoreye mu ngata kugerageza kuyatunganyiriza agasubizwa mu burenganzira bwayo. Kuri ibi Nestor Bankumukunzi avuga ko azokwirikiza amategeko nkako ari nayo yisunzwe mu kuyahagarika.
Ingingo yafashwe bafatiye ku itegeko, tuzoheza rero dusome itegeko hanyuma iyo ngingo ishirwe mu ngiro nkuko yafashwe n'abo dukoreye mu ngata n'abandi turi kumwe ngaha muri uwo mugwi wa sense. Tuzosoma rero amategeko hanyuma aheze yubahirizwe nkuko bitegerezwa.
Aha kandi Nestor Bankumukunzi yashikirije ibyo agiye kwihutira gushyira mu ngiro.
Hariho kibazo kijanye no kuronsa abamenyesha makuru ikarata ibagenga kumbo twaronse umwanya wo gushikiriza igihe twashikiriza itegeko rishasha rigenga sense. Icyo rero kiri mu byihutirwa. Kindi nuko ahanini tuzovugana n'abarongoye cyane cyane ibimenyesha makuru ibinyamakuru kugira ngo dushobore gutorera umuti utubazo duto duto twagiye turabonekana cyane cyane ingene amakuru ashikirizwa kugira ngo ashikirizwe hisunzwe amategeko kandi ku neza y'igihugu, ku neza y'abenegihugu, ku neza yabo bose bakurikirana amakuru atangwa n'abanyamakuru bakorera ngaha mu Burundi.
Nestor Bankumukunzi yatowe kurongora ugwego rucungera itangazamakuru sense yahora arongoye ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Uno munsi kuwa kane sentare nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yumvirije urubanza rwa Dr. Niyitegeka aburanamwo na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG. Uyo muganga yashaka kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora mu mwaka 2023 ntiyabishika ko arega CNLG ko yamwimye amadosiye y'amasentare gacaca kugira ngo asubirishemwo urubanza ku byaha bya genocide CNLG yo ivuga ko ikirego ciwe atashingiro gifise. Inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Dr. Theoneste Niyitegeka watangiranye ijambo asobanura ikirego cye yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko asaba ko yategeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG mu mpine ikamuha dosiye y'urubanza rw'inkiko gacaca rwashingiweho mu kumuhamya ibyaha bya genocide. Aravuga ko mu bihe bitandukanye yatakambiye CNLG mu nyandiko ayisaba dosiye z'urubanza rwa gacaca ariko ntiyazimuha. Dr. Niyitegeka yavuze ko mu 2016 CNLG yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye Muhanga impapuro ebyiri gusa muri dosiye yose aho kubera iyo mpamvu byatumye atabona ubutabera. Dr. Niyitegeka yabwiye umucamanza ko akurikije ibikubiye muri izo mpapuro ebyiri CNLG yatanze bigaragaza ko nta cyashingiweho mu gufata icyemezo kimufunga haba mu 2007 ndetse no mu 2008. Aravuga ko yatakambiye umunyamabanga nshingwabikorwa wari ukuriye inkiko gacaca ku rwego rw'igihugu amubwira ko akeneye kubona dosiye z'urubanza rwe. Uwo ngo yamusubije ko amadosiye yose ahari. Yisunze inyandiko z'abahanga yagize ati ubutabera butangwa mu izina ry'abaturage nanjye ndi muri abo, bityo rero ni ngombwa ko abo baturage bagira uburenganzira kuri ubwo butabera bahabwa. Aravuga ko ikiguzi byasaba byose yagitanga ariko akabona kopi ya dosiye zuzuye ku manza za gacaca zashingiweho mu kumuhamya ibyaha ubutabera bugatangwa ku mugaragaro. Impamvu yo gusaba izi dosiye nk'uko byagiye bigenda mu manza zabanje Dr. Niyitegeka arifuza gusubirishamo urubanza kuko ngo asanga yararenganye. Maître Robert Hakizimana umwunganira mu mategeko yavuze ko impapuro CNRG yatanze zigaragaza ko hari izindi zazibanjirije byanze bikunze. Yisunze amabwiriza ya CNRG ku nkiko gacaca aravuga ko umuntu wese wabayeho umuburanyi afite uburenganzira bwo gusaba inyandiko zigaragaza uko imanza yaburanye zagenze. Yavuze ko basanga izindi nyandiko komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide idashaka gutanga zivutse uburenganzira uwo yunganira. Asaba ko urukiko rwafata icyemezo gihatira CNRG gutanga izo mpapuro kuko nta mpamvu igaragaza zituma izimana. Maître Bernard Rukumbi wunganira CNRG yabwiye urukiko ko icyo muganga n'itegeka yaregeye atari cyo yasabye CNRG. Yavuze ko mu rukiko aregera asaba guhatira CNRG gutanga dosiye z'urubanza mu gihe ngo yandikiye CNRG muri 2015 asaba kopi y'urubanza. Aravuga ko ikirego cya Dr. Nitegeka nta shingiro gifite. Maître Rukumbi yabwiye urukiko ko CNRG yatanze ibyo yabashije kubona. Yasobanuye ko serivisi yari ishinzwe inkiko gacaca igisoza imirimo yayo hateganijwe ko izo mpapuro zagombaga kubikwa. Aravuga ko kubera umurundo w'amadosiye ya gacaca byari byoroshye ko zimwe mu nyandiko zitari zibitswe neza zari gutakara. Yavuze ko muri CNRG nta mukozi ufite iyi nzika Dr. Nitegeka ku buryo yaheraho avuga ko banze kumuha inyandiko z'urubanza rwe. Nawe yisunze amabwiriza ya CNRG Maître Rukumbi yasobanuye ko ukeneye icyemezo cya gacaca kitagishoboka kuboneka, yiyambaza umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamufasha gukora ikirego bundi bushya, agaragaza uko ibintu byagenze naho akagishyikiriza umucamanza ku rwego rw'ibanze. Bityo ko kuba uruhande rurega rutarabikoze ikirego cyarwo nta shingiro gifite. Uyu munyamategeko wa CNRG aravuga ko Dr. Nitegeka yishoye mu manza bitari ngombwa, itesha umwanya yagombye kubikora ibindi bifitiye umumaro. Yasoje asaba kuzamuhanisha indishyi y'akababaro y'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Maître Hakizimana wunganira Dr. Nitegeka yabwiye urukiko ko kopi ebyiri bahawe na CNRG zigaragaza ko ari impapuro zo mu ikaye CNRG yahimye zifotore zikuye mu zindi. Yasabye urukiko ko rwazigera kuri CNRG ikarwereka aho yakuye izo mpapuro niba nta zindi zahasigaye koko. Ku ndishyi y'akababaro yasabiwe uwo yunganira Maître Hakizimana aravuga ko Dr. Nitegeka atatanga ikirego yigiza nkana kandi ko niba izo mpapuro za dosiye ye zarabuze atari we wabigizemo uruhare, agasigara yibaza impamvu CNRG yatunga amadosiye atuzuye. Uwunganira CNRG nawe akavuga ko nta kimenyetso uruhande rwa Dr. Nitegeka rufite kigaragaza ko igihe urukiko rwazasanga dosiye zituzuye byasobanura ko ari CNRG yazizimije. Amaze kumva impaka z'ababuranyi bombi, umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Nitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2003 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyo itari yujuje. Mu 2008 inkiko gacaca za Gihuma Muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide, zimuhanisha gufungwa imyaka 15 araregwa ko yagize uruhare mu itwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi Gitarama. N'ibyaha avuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu Rwanda. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko avuga ko nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. Ni ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Hanze y'icyumba cy'urukiko uyu wari mu mpuzankano ano y'iroza iranga abagororwa n'agakapu k'iroza twarimo amadosiye yabumfasha kuburana, yumvikanye abwira abanyamakuru ati mwabibonye namwe ko dufatwa tugafungwa nta dosiye, ati niba koko hari ibyo bashingiraho bamfunga nibabishyira ahagaragara abantu babimenye. Umucungagereza yahisamo kumira mwigiza inkiko gacaca n'itegeka ryikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri 2,000,000 mu gihe gito, ariko zinanengerwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza azasoma icyemezo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Wagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa kane Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yumvirije urubanza aho Burundi bwitwaye busaba ko utwara inama nshingamateka y'uwo muryango yokugwa kuko yatowe hahunyanzwe amategeko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claverne iyo nkuru.
Igikorwa gikomeye cy'uyu munsi imbere y'abacamanza batatu ba Sentare ya Afrika y'ubuseruko kwa rukumvikana n'impande zose zegwa n'amatati ingene urubanza ruzoburanishwa gushika ruhere. Ubwo nago n'ugwerekeye utwara inama nshingamateka y'uwo muryango, Uburundi buvuga ko itogwa ryiwe ryahonyanza amategeko mu mpera z'umwaka uheze. Uburanira leta y'Uburundi Maître Nestor Kayobera yasabye Sentare ko yoronswa ikiringo cy'ukwezi kugira ngo yuzuze idosiye y'urubanza.
Nubwira ngo tuwerekane ko urubanza tuzoruburana neza kubera ko twitwaye ubu twamaze guha abandi bashingwa manza muri azi batari bake ivyo tubona tuzumvikana ko nabo baca bagera bikorere ko byo twanditse nabo bashemo ivyabo cyashaje twerekana Sentare ukuntu bizogenda mu kuburana twumvikana igihe iminsi bizomara n'ibiki.
Icyo Burundi bwifuza muri urwo rubanza ni uko umushingamateka Martin Ngoga umunyarwanda atwariyo nama shinga mateka yayase yo kugwa maze hagatogwa umurundi Kayobera aburana avuga ko Ngoga yatogwe atesonzwe amategeko
cyacu twavuze yuko amategeko mu gutora umukwira mashinga mateka yahonyanze itegeko rigenga ukwira mashinga mateka ikora cyacu kubijyana n'ibitigiri babihari mu batora amatora yabayiteka 2012 umwaka uheze abashinga mateka barundi ntibatoye nabashinga mateka batanzania ntibatoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'imiburi iburi ica gatatu cy'abashinga mateka baba bari muri sare babatoye ibyo bitigi ntibyakurikijwe nico cyumva cyose yuko bovuga yuko amateka atakurikijwe hari amateka atakurikijwe murazi ibyo bikurikira
yamarurunde ruhande siko rubibona ubuserukira inyungu z'umujyango wa Afrika y'ubuseruko Maître Stephen Agaba hamwe n'abashinga amanza barungitswe n'abashinga amateka gusigura ingene amatora agenda bemeza ko Burundi bwari buhari ndetse ko bwatanze n'umukandida wabo Leontine Nzeyimana yatowe ku majwi atatu gusa Maître Vital Nshimirimana atwara urunani rw'amashyirahamwe yigenga mu Burundi FORSC ubu rwafaswe na leta twamubajije kuri uyu wa gatatu icyo yibaza kuri urwo rubanza asanzwe nawe nyene akurikirana imanza ziburanishwa muri yo sentare
ni rwagwaho ni wa mukenyuro w'ukwaraza w'uku ba baratesha umutwe abantu ingene bo babaradurumbanya urongoye iyo nama ishinga amateka ya Afrika y'ubuseruko hanyuma kimwe twibaza nuko bashobora ko banafise ubwoba cyane kuko iyo nama ishinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yamye yumva itega amatwi amaborogo y'abarundi uno munsi rero yuko bariko barototwa bagira bati ko habonetse umukuru azi ikibazo cy'u Burundi bagira bati uyu muntu turazi yaba twibaza yuko nawe nyene atakizobuza yuko abandanye yumviriza amaborogo y'abarundi kandi yuko atazobisabirako
abacamanza bari bashashe batanze sango kugura urubanza ruzosubira kuburanishwa nido nido mu kwezi k'umunani uno mwaka u Burundi bwizigiye gutsinda
nako nyine murazi yuko nka kamera yacu nikuja yene nta ntidusubira inyuma no gusindiza imanza
yamara naho biruko buramaze gutsindwa ku ngingo imwe yasaba ko sentare yohagarika ibikorwa byose byo namashinga amateka mu kurindira ko urubanza rohera abacamanza baranse ico cifuzo ikiringo c'inamashinga amateka giteye impari nikigira kane ku bwa mbere hatwaye mu Tanzania yo namashinga amateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2026 hakurikiye uturuka muri Kenya kuva mu mwaka w'2024 gushika mu mwaka w'2012 hanyuma mu Buganda kuva mu mwaka w'2012 gushika mu mwaka uheze w'2017 iyo namashinga amateka igizwe n'abashinga amateka 54 baserukira ibihugu bitandatu arivyo Burundi, Rwanda, Buganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijo rya Amerika
Mbere ko dusozera tubibitse ko igikombe cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'2018 gihejeje gutangura haciye amasaha ma Kenya Fidele wakurikiranye ubwo tubwira imikino ya mbere yari iyihe muri make yagize gute
urakoze urukino gukugurura rwari hagati y'Uburusiya aribwo bwakira icyo gikombe na Arabia Saudite Uburusiya bukaba bwataye insinzi y'ibitsindo bitanu ku busa umugwi wa Arabia Saudite bikaba byibonekeje ko utavyifashemo neza nta shuti n'imwe wigeze ugira itumbereye igori ry'Uburusiya
none ejo imikino izoba ari inde nande
mu nkino zizoba ejo mu mugwi A Egypt izohura na Uruguay mu mugwi B Maroc ihure na Iran mu gihe mu mugwi B nyene ejo ku wa gatanu Portugal izokina na Espagne
murakoze cyane ejo bandanye dukurikiranira hafi iyo mikino tugira uko byifashe tutarasozera rero tubibutse incamake makuru twababwiye muri make
amakuru twababwiye ko umushikiranganzi Jeff Mirenderane wa Amerika Mike Pompeo yabeshuje uno munsi ivyatangajwe na Korea ya Ruguru ko Perezida Donald Trump yemeye mu nama yagiranye na Kim Jong-un bazagenda arakuraho buhoro buhoro ibihano Amerika yafatiye Korea ya Ruguru
aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba muri studio gatanu Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo dushimiye engineer dufashe mu hinga bw'izuma na Fasio igereye ho yafashe kugira ibiganiro cyacu batifuriza saha twashimiye ko mwaduteze amatwi mu bandanye muri kwizera mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.